Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Mu Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Minisiteri y'Uburezi ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1,500 bahembwa badakora. Tubafitiye n'ikiganiro Combo Taxi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira icyo gihugu guhagarika kwibasira abanyamakuru. Uyu muryango uravuga ko nta butabera ku mpfu zidasobanutse, kandi ko bamwe mu bafunzwe bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Ni muri raporo yashyizwe ahagaragara ku wa kane w'iki cyumweru. Kigali, Eric Bagirubusa.
Muri iyo raporo ngufi, umuryango Human Rights Watch wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravuga ko abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan, kandi bagahita bakora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye. Human Rights Watch ivuga ko kuva umwaka ushize 2023 abategetsi b'u Rwanda batarabasha gukora amaperereza ku rupfu rudasobanutse rw'umunyamakuru John Williams Intwari. Bwana Lewis Mudge ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera kuri urwo rupfu rw'umunyamakuru waruzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru bo mu Rwanda batangira umwaka bari mu rwijije. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kurushaho kuba bubi, keretse nihagira icyo ubutabera bukora mu bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko. Afite ibikomere mu gahanga agaragara nk'ufite intege nke, Niyonsenga yabwiye urukiko I Kigali mu kwa mbere kwa 2024 ko afungiwe mu mwobo uhora ujenga amazi atabona, kandi ko ahora kubitwa nk'uko Human Rights Watch bisobanura. Yavuze ko mu rubanza rwe nta butabera yiteze kuko mu myaka itatu afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byabitangaje. Amategeko mpuzamahanga abuza ko hari uwafungwa mu buryo bwa kinyamaswa, kandi ko inkiko zagombye guhagarika ibyo bikorwa. Niyonsenga wayoboraga Ishema TV ndetse n'uwari umushoferi we Fidel Komeza Usenge batawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa kane kwa 2022. Ni nyuma yo gutangaza amakuru ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 ku baturage. Barezwe ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru ndetse no kutubaha ibyemezo bya leta. Bombi bagizwe abere mu ntangiriro za 2021, ariko ubushinjacyaha burajurira aho Niyonsenga yongeye gutabwa muri yombi mu mpera z'uwo mwaka ku cyemezo cy'urukiko rukuru I Kigali. Kugeza ubu urubanza rwe ruri mu rukiko rw'ubujurire aho asaba kurusubirishamo ku mpamvu z'akarengane. Mu ifungwa rya Niyonsenga, Human Rights Watch yakomeje kubona amakuru yizewe y'abantu batandukanye yemeza ko bamubonanye ibikomere ku masura ndetse no ku mubiri, kandi ko avuga ko akubitwa kenshi. Abacamanza ntacyo bakoze kubiperereza cyangwa gutegeka ko byahagarara. Niyonsenga n'abanyamategeko we banabwiye urukiko ko abamurinda bafatira amadosiye yagombye kumufasha mu rubanza rwe. Ufatiye kubiboneka mu miburanire, abanyamategeko ba Niyonsenga babwiye urukiko ko iyo bagaragaje icyo kibazo ku bategeka gereza basubizwa ko adafite uburenganzira kuri dosiye ze. Gufatira ayo madosiye byabaye rusange cyane ku manza za politiki. Urukomatane rw'inyerezwa n'impfu zitavugwaho rumwe no gutera ubwoba ndetse no guta muri yombi abanyamakuru ni uburyo bwiza butuma abanyamakuru barushaho kwiniga mu Rwanda nk'uko umuryango Human Rights Watch ubivuga. Ntwari yari umwe mu banyamakuru bake mu Rwanda watangazaga inkuru zikomeye zivuga ku buzima bw'abanyamakuru bafunzwe ndetse akananenga ubutegetsi, cyo kimwe na Niyonsenga. Mu kwezi kwa mbere tariki ya 19 mu mwaka ushize w'2023 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Ntwari yapfuye azira impanuka zo mu muhanda ku Kimuhurura mu mujyi wa Kigali, kandi ko umushoferi wari utwaye iyo modoka yatawe muri yombi, ariko ubutegetsi ntibwabashije kugaragaza ahantu hanyaho iyo mpanuka yabereye. ntana makuru yisumbuyeho bwashatse gutanga impamvu urupfu rwa ntwari rudasobanutse zirumvikana ku bwa Human Rights Watch yakunze guterwa ubwoba no kwibasirwa n'ibitangaza makuru byegamiye kuri leta kandi yahoranaga ubwoba ku mutekano we akabibwira inshuti ze z'abanyamakuru n'abashakashatsi ba Human Rights Watch kugeza ashatse guhunga nubwo Rwanda rwasinye amasezerano y'umuryango w'abibumbye arwanya icarubozo n'ifungwa rinyuranije n'amategeko Human Rights Watch yakunze kumenya makuru yizewe kubahoza ari abafungwa bakorewe icarubozo n'ibindi bikorwa bitemewe mu magereza yo mu Rwanda harimo Nyarugenge ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali aho bamwe bavuze ko bafungirwaga mu kato bakanakubitwa Human Rights Watch ikavuga ko abafatanyabikorwa bo mu karere nabo ku rwego mpuzamahanga bagombye gusaba u Rwanda kurekura abanyamakuru bafungiye ubusa n'abarunenga kandi bagasaba iperereza rihamye ku rupfu rwa ntwari
urakoze Eric bagira ubusa twasabye ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda kutubwira uko bwakiriye raporo ya Human Rights Watch ubusabe bwacu bwakiriwe igisubizo tuzakibagezaho mu Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Ministeri y'Uburezi muri cyo gihugu ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1500 bahembwa badakora leta ivuga ko abo bagiye gusimbuzwa abandi inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Ndayishimiye
ubwo rusasuma rwabaye kuva kuwa 25 z'ukwa gatanu gushika kuwa kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka weze w'2023 rwakorewe ku mashuri yose ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashuri yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose giye gukira ubushikiranganje bw'indero ubwo rusasuma rwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero kuko ari bwo bufise abakozi benshi mu Burundi bakaba bangana n'ibihumbi 86 n'amajana 552 ku 75% by'abakozi bose bahembwa na leta y'u Burundi ikindi cyabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku 46% baba bahembwa badakora mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi bababa 4000 barahagarikiwe imishahara mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga arabahemberwa kuri konti imwe ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe basanga bamwe n'ababikira abafudera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganyirizwa kuba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero ubwo rusasuma ruheruka kuba rurabakuye kwiceyi
mama nawe ni yavuze ati twebwe turaruhunze ubusabe turi katani ahubwo twebwe ibihuha byari byaciye ku buhinga ngurukana bumenyi ntibyigeze kuvuga katani bwavuga transimile bwavuga kamantimile enseignant fictive barakora ibiharuro fatidieu kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushikiranganji wa komisiyo publike n'umushikiranganji w'indero urumva babibegeka ko komisi dufise une bande de ministre iresponsable
ubushikiranganji bw'abakozi ba leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku 5,593 muri urwo rusasuma bategereza rero guhinyuza koko abakozi 85,600 n'amajana 552 banditswe mu bushikiranganji bw'indero bari ku kivi mu gukora rusasuma ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara mu makomine no mu mashure bafadikanije nabo mu kigo gikoresha inga bwa none aricho media box umukozi wo mushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana karangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo akerekana ikete ryamuhaye akazi akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa leta akongera hagafatwa ifoto ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri media box ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko harabakozi bagera ku 5,500 na batatu batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku minimo yabo ku munsi wa rusasuma kumvo z'indwara ingendo canke batari hafi yaho bakorera waserukiye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ati co gikorwa kiradufashije cane kongereza manuta mu gihe ikigega CFM kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi
depuis le mois de juillet, on a noué un programme économique et financier avec le FMI. Parmi les critères de performance du programme, Haribo est dans les points de la structure. Donc, on a tout à l'heure, comment est-ce que Mouana n'a pas été à la Vatakora, à Mouana, à
Ibyavuye muri urwo rusansuma bizofasha cyane mu gutunganya ibijanye n'amafaranga akenegwa mu bikorwa bitandukanye by'ubushikiranganje bw'indero.
Bizone bizofasha kugira ngo tubone personnel fictif, nuko bizofasha bose kugira ngo hashobore kuba confrontation entre le budget n'aba fonctionnaire secteur de l'éducation. Tout le monde sait que c'est kugira ngo uwo muri ministère des finances ari nuko comme une direction de la direction générale, la chambre kumenya ko zibaye zibanga ndega intakte bijete azobangahe mwaka ivyo nazo twashobora kumenya tubaza rero yuko bizodufasha kumenya kuraprofonda le budget na personnel ufise ha service hanyuma tukabona un budget ishobora kwitegura tutabakwiye kukagira amaplanification n'amabiyitizaso
nuna w'igihumbi n'503 boba koko ari abahembwa badakora abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora harabagirije ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ko aribwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganje bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganje ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mahera y'ubushikiranganje bw'indero ico cyumvira gihuriye ko n'umushikiranganje hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa urongo uyu mugwi wakoze rusasuma aratanga karorero uwo nawe ntibamusanze ahakorera ariko abandanya ahembwa
Jambo no Margarita, ma tigre iwe ni
abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Umuyobozi w'indero mu ikomini yaserukiye bagenzi we asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro.
Turasaba ko umushikiranganje wari umushikiranganje w'indero ko baho kwameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhane amakuru aze acapa muri TVM cyangwa mu kazi bwite iyo umushahara wiga gusohoka ubwo ni wowe tuvugana tubazanije mu makomini atandukanye hari aho tumaze kumenya ushobora gutanga umuntu amaze imyaka 2-3 yari yitabye Imana cyane yarabaye hambaye tuba mu kazi bwite kubera amakosa atandukanye mugabo tubazanije kumva yuko umushahara wiwe wogusohoka.
Iruhande yabo 1,503 hari abandi bakozi 695 batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure y'aho batwagwa abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganje boba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu 2015 amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ibyo rero biravugwa imabayi muri Cibitoke aho hari abakozi bipo yo muri iyo komine bari mu gasho bafunzwe bagirizwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajaka amafaranga atawuyatora baciye bayiha mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagirizwa amafaranga agera ku 16,000,000. Uwo mugwi wagize rusansuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushikiranganje bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi. Abo nabo umuyobozi mukuru ajejwe w'abakozi bakozi ba leta yasiguye ko abakozi bashasha batararonka inomero ndanga mukozi wa leta kandi batarahembwa. Hari garagaje kandi abakozi bahembwa batashoboye kubwira baje kubasansuma inomero ndanga mukozi wa leta. Abona buwo muyobozi mukuru yasiguye ko hari abakozi bahabwa iyo nimero ndanga mukozi wa leta nibabimenye nibaniteho kumenya iyo nimero kuko kubgabo iyo bahembwe nta kindi kiba gisigaye. Kuri abo bakozi 1503 bishoboka ko bahembwa badakora imishahara yabo igiye guhagarikwa. Abarongoye amashirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganje bw'indero bo bafite amakenga ko arabigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo. Abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere Hedatus Nyandwi General de Brigade mu gipolisi yarabahumurije atabazoba barahagarikiwe imishahara barafise uburenganzira bwo kwitwara.
Niyo yataka kugatijewe niitwa Nyandwi Minani mwami mpefiti kati jewe ni kukati tutoza kupata komisio tuti komisio kuyo mungu mwami sile mpefiti kata mpefiti chemu mujani mwende mujani haa handa kukapa korena mwumuhone mwumujana vetoje mto servisi achate nima mwaka tijewe ni kuri ekore primere yoko chenda juu amahina tuto ya hila nima toka tuto imuwa tuchetu mkwara tukende mchenda juu
kukiwezo cha wangu rusansu mayaba watari kukazi Hedatus Nyandwi ati nabo nyine haratege kanywa haguhinyuza hamukiringo kitarenza meza tatu.
Na wawa andi wawe ya andi kukamu hape kwa mazikona mwurusansu matukamu katoti jewe kwa mama karo sase pasuke na niko niyo pome nikana ato chasubi ya kwa niko niyo pome nikana harumu kozi wadeste yeo kinanya tuza katumu kia tuto wakiti katuse tujana mkina nyana mwiteseye lukirite kominali zona asenyema niyo ya kukonesa tukushire nao harumaduja tukila kukusokili idepro kumushara wawo.
Umushikiranganje w'indero we yagize ati iyo rusansuma izodufasha kongereza bigisha amahirangane na miliyaridi zitanu n'igice bahora bahembwa umwaka badakora bayikoreshe mu guhakazi abazohembwa bariko barakora. Umushikiranganje w'abakozi ba leta nawe asaba ko ubwo rusansuma rutomera nk'izindi ahatakarusho zazanye mu kubungabunga ubutunzi bwa leta.
Pourquoi en 2008, il y a eu un changement, cette fois-ci biométrique, il y a eu un système d'information. Parce que, en 2008, au moins, il y avait un film, il y avait eu les années 2015, des effectifs de l'Azabade.
Kubijanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa General de Brigade Hedatus Nyandwi na ry'umunwa.
Umuntu wewe yabaye transfer akamahembwa we uwo ahubwo niyo ndagenda kuca ahubwo kutatubya saraka hari uko wale transfer ariyo sisteme zo remuneraso mugabo umuntu yabaye transfer akakuba muri mission ya ministere ya fonction publique ahubwo tubaba dusanga ari circonstance agravante.
Mu bindi byasabwe muri iyo nama ni ukubijanye no gukurikirana abakozi byovanwa mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bugashikanwa mu ntara no mu makomine kuko byoroshe kumenya ko umukozi atakiri mu kazi kumva izicanye izindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yama yagirije abo muri ubwo bushikiranganje ko batagomba gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none kumva yuko bakongatajwe no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Umukuru w'igihugu ariko ingomba ntangure gukoresha ubwo buhinga.
Digitalization zo iheri wanje ncandabashira mwe bimuri uwanditse ikete ncandaribona kwirike tutagishura none so go programa go suka chuvuga trimaze imisi ngano ku none ruje ntichayandika
ndabwije kuri ngaho ibintu dufisa amarojisie babe amarojisie aruzuye amaserver aruzuye mugabo nta numwe ayazi ico cyoce basi twaze tukijeko ndaba muri nzobikora ariko.
Evariste Ndayishimiye amenyesha ko agiye gushiraho itegeko rigenga ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu buzi bwa leta.
Ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza lowa de digitalization najyo lowa za digitalization ni preze importante arimwe kubera iki nkabo batrisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano la lowa era cititrice tuwepini luwasi la digitalizasyo nao nyende mubzii hutagira ngile lirini ndaribone neza nili hano kukwasi nari inzi lo konteni ya gingeni mezi bara maze kumha maisha pitu ili kata wikejeje kule
Igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hitezwe ko no mu Burundi bushikiranganje haba rusasuma nkugo kugira ngo ntiyasubire kuba abakozi bahembwa badakora canke bagahembwa habiri.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko sasa bine zabi.
Banduko nje fitugani hivi. Eh? Mbona frontiere kwa pitisha magari kuna kwa nini hapa?
Ndivyo nono. Sasa fariku ugezone uzunye ni moto kanone. Kama jaga ni bila kwa kombota kisari moto kiri serious.
Eh? Monsieur, banduko basi basi makosa yangu lakini. Angalia magari sasa tunasimama mbele na nyuma yetu. Nazo tunaangua zipite.
Tuna serious.
Eh, ndapita hapa sasa. Tungwe tulie tuna shiki, shafika na shiki tutapita.
Njye ntabwo nshobora gutegereza rero. Njye harimo ari inyama ngomba gufata hakurya y'umupaka. Ikindi njye bicuruzwa mvanye umuhumuro. Abakera banjye bari hakurya y'umupaka barabitegereje. Kandi ni ibintu byihutirwa.
Bandu sasa nataka mini feni ni baba eh?
Yeranje nyene gira icyo ukora. Kuko n'ubundi akazaga ari koze muri aka karere. Ni mwe bwa banjye bwo mukazana. Rero ibyo nk'ibi bintu ko. Ni butagi utanga icyo gukora rero kankwereka. Umva. Bave mu nzira.
Bandu kumeze unakuwa manja bazima. Acha ibyo kuwamo. Unakuwa manja bazima onini. Monsieur, kukonyesha tena gusa kuvola yangu. Haiko unjo kuna beba, mimi niko naendesha gari. Tunasikili sana.
Wasi moto karero tujeni.
Munione banduku. Ndapita pia hapa wewe koko naona na kiji. Vitu gani hivi?
Ngumba kujirusaji kuzana inyama. Mwa bakire bakunda inyama choma mu kabari kange. Ubu ni mugoro banda babwira iki koko? Uziko baramutse babuze inyama, nta n'umuntu azoje kugaruka mu kabari kange.
Basi pokea sile simu nyo kuna kuita, kwa msami nini angalia kule mbele yuko vinapitikana, niko na kiatu faisa.
Sura mama garaje ngo migenze gute. Aro?
Alo.
Umva, umbubu.
Ariko umbera kiganya abanyamuhumuro mwebwe mudobageza hehe
mbara
wenda masanga kurindiriye ngakupaka ngubu bibaza yuko inyama zimara matanga zitarabo sha ntabibona ntabibona abanyamuhumuro kugira afere nabo nta kigenda ubwira mwabaye sko gusa
mwebwe mada umva ariko nkubwire nkurahije ukuri rwose ubunaheze kumupaka mpagaza amasaha n'amasaha rwose urumva nta nubwo zigihe ndi bubasha kwambukira rwose mbo wihanganye pe
ubikora besha tugisha ukuri yuko utinye kuza kugira ngo ntundi hamahera y'ubushize eh umuntu wabwi yuko narinda gusabite ni kugira ndangure izi nyama zawe
anyumvira ra
tugisha ukuri ndabimenye urazibuye tukugane mwebwe
ariko se wa mugore we ko nkubwira ko nicaye muri tagisi ntaba mpamaza amasaha n'amasaha kuki utarimo kunyumva ubundi kuki ari wowe uribwira ko ari wowe urigomba wenyine ndirumva igihomba mfite
abanyamuhumuro ndabizi yuko mubesha nkuko muhema
kurusha abanyarusange
sinshobora kwemera ikintu na kimwe kiva mu kanwa kawe urabona
ariko se mada nkubwire mu ruhe rurimi kugira ngo wemere ko nanjye ndimo guhumba ubu ni ntabasha gutanga ibicuruzwa ngo nzane n'izo nyama uvuze ko ndimusubira kwizuka neza neza urumva akabari kajya kadafite icyokezo katahita gahumba ha uvuze ko ubu ngubu ushobora gutambura byose none nawe uri gutangira kunshinja ibinyoma
Messi niko nabari mbaya
ngo
ndirema niko nabari mbaya kule vitu venye mnaambiwa kula sio frontiere nafungiwa na sio nafungiwa sababu gani na sio kama nafungula sanga
ngwiki
ndimitashukai
mbona mpakura funza koko se
sio na sio hata funza sanga
madaura byumvise mama nawe
ndabyumvise ariko mara yanje nkubi dengiye kumwana musinga sauka jabutse ngumva gutora izinyama zawo umwe mahira yanze abana ni basira kuja kwishuri barabirukanye kuya terminal bar nandi ndabiri ibintu bibaye
Mada uzi business yanjye uzi ko ubungu birangiye burundu nkubi inyama zose nakoreshaga ndazikuragira rusange ubusa biragenda gute
bandu kwa muko nye peke na mi hapa kama tobiko bana pita pita ku frontiere baende ndafaa kazi gani ya pite
nose watwara ndenye ubwo nawe nyene ubwo imbehe
ni hapa na kazi na nishia make siku zangu zinishia hapa hapa tu
nawe ngumuntu koreke eh dukore iki kwiringingo yo kugara imipaka dukoze ko twese ingaruka ziri kuri twese
aha musiye basi tuache kwa sikwenda na hukumu eh batunguwe basi kumisabe wanatushimamia bakubwa wetu bakishakia pata gisi ya kutusaidia batapata solisi na vitu bieta kwa vya kutusaidia shivote njua hakuna kingine kituteza fanya
lewe nasikizele kwenda hali ijikorku
chari kigani hilo Combo Taxi igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika dusubire mu Burundi leta irihanangiriza Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi irabarega gukorana n'imitwe y'iterabwoba mu itangazo ryashyizwe ahagaragara riravuga yuko bashobora guhura n'inkurikizi zabyo Nairobi Eloge Wirikaneza
iryo tangazo rivuga ko umugambwe CNL wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri mu rugo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha inagabisha cyane cyane mu mugambwe ari nawo wonyene uri mu rugo runani mu yiri bwataka ku Burundi hamwe n'abahoza mukuru w'inama nshinga amateka ya Montsenge ndakumana ko bokwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu bya EAC umuryango w'umwe bwa Afrika umukuru w'igihugu cya Amerika umunyamabanga mukuru wa ONU n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu hari mu ntango za kuno kwezi rwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko bishyizwa n'abavyanditse bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga yamusenge ndakumana yahoze ari umukuru w'inama nshinga amateka akabano mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zazimaze imyaka irenga 10 nyuma y'ugusinywa mu kwa 8/2022 yabwije ujya Amerika imenyeso yita simusiga byatumyewe na bagenzi be batabaza
dushaka yuko atamuntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe umuntu yosubira akicwa cyakangato cyagapfungwa atamuntu yosubira kuzira byumviro by'abantu bidegembye aba bahunze bahunguke aba bapfunzwe bapfungiye ubusa bapfungugwe hanyuma amatora ategugwe neza atunganywe neza
agatangwa asanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe CNDD-FDD bamaze igihe bafata harimo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze atayindi intego bifite atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene
bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike gutyo ubona amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyine
mu kete giwe mushanganje niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba mugabo avuga ko runani barimwo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi irya Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye habuye muri wansenge ndakumana n'umugambwe CNL abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi Leonce Ngendakumana aribaza icyatumye abategetsi b'u Burundi babara kurushirizaho kubona mu bandikiwe harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abiyitse imirwi y'iterabwoba igirame y'u Burundi ibyakurikiwe n'iyuga rwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwa 11 ku kwezi
abantu ntibayifashe kumwe abandi bayifata mbere nabi cyane bavuga ati n'ahantu abantu bahekuye u Burundi bapfakaje u Burundi bahungiye ngo twebwe ntabyo twemera ibi turiko dukoreramo tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi turahurira muri CPGL turahurira muri EAC turahurira n'ahandi hose tuzoguma dusaba n'abandi bafashe
rwasahanura abategetsi kutababa kananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi kandi nawe wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe
umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego bagenda ahubwo icyabakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorere ko ahari ingorane bakosore
hamwe leta yo kwica amatwi ngenda ku mana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ibyo atifuza
biramaze kuba henshi mwe nibi abanyagi barashobora kugirisha vuba ati ubukene inzara ubushomeri kuko ubukene buri mu Burundi buriko butera buba buja muri mwe byo gusega yero abantu baze kubaho mwe nu ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagira amakudeka bagatangura kwiheba ngo bagire imigwirwana ucumenya ko abantu babashavu nibaza yuko abantu baze kubita gashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane igihugu cy'u Burundi cyo nyabagendwa igihugu cy'u Burundi gisubira kugira ijambo
ndamusenda ku mana yabwirije urya America ko izeye kubona amashiri hamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi yemeza kwikete nkiri abanyapolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere yuko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitore zikindi kiringo cyateye imari umwaka wakurikiye Roger uri kaneza urya America
anu dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteze amatwi muri benshi ku migabane yose nyinshi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ingeso ntigira amaso umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.